Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byabyo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ku munsi wa kabiri itariki 28 y'ukwezi kw'11 mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije. Kuba ejo kumunsi wa mbere gushika itariki 8 y'ukwezi kwa 12 abarundi barakoraniye yarusha mu biganiro by'inshuro ishobora kuba ari ya nyuma birongowe n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania. Abanyapolitiki batari bake mu migambwe itandukanye hamwe n'abarundi n'abarundikazi bafite uruhara muri politiki ya Burundi batumiye muri izo biganiro barahanzwe amaso n'abarundi barindiye kuraba niba izo ntumwa zizoshira imbere inyungu z'igihugu zizokumvikana ku ngingo zizotuma ataruhagarara imishabirano hamwe n'indyane bisubira kuvugwa hagati ya bose rimwe nk'uko bisabwa n'abarundi bamaze gihe bashikiriza ibyumviro byabo ku radio Ijwi rya Amerika. Muri iki gihe kandi turetse imirwi hamwe n'amashyirahamwe avuga ko atatumiwe hari n'ubwoko bw'abatwa hamwe n'ubwoko bw'abaganwa mu Burundi bwidogera bahuza ko badatumira ubwo bwoko kandi abo bwoko nabwo ari abarundi. Mbega kudatumira abarundi bose barimo abatwa n'abaganwa bivuga iki? Ikintu cyokorwa kugira ngo abatwa n'abaganwa nabo nyine bahabwe icyicaro muri izo biganiro n'ikihe? Muri kiganiro muri sangace musirero twatumiye umuganwa Defense Rugema akaba ba mu Bwongereza. Mwiriwe neza mushya ntahe Defense Rugema?
Mwiriwe neza mushya ntahe Nkurikije?
Murakomeye?
Yego, tushimiye Imana, tumeze neza aho duherereye.
Yego, mwe twatumiye kandi umukuru w'ishyirahamwe ry'abatwa UNIPROBA Emmanuel Nengo. Mwiriwe neza Emmanuel Nengo?
Mwiriwe neza Frederic.
Murakomeye?
Yego, turakomeye cyane kandi turashimiye Ijwi rya Amerika rishobora kuduhamagara kugira ngo dushobore kuyaga ku icyo kibazo nkora mutima.
Murakoze gushima. Reka dutangure kuri mwebwe mushya na Emmanuel Nengo. Mbega ku bwanyu ikintu cyatumye mudatumirwa muri ibyo biganiro bihuza abandi barundi n'iki?
Mu by'ukuri twebwe n'ikintu tudashobora kumenya icyo byavuye ko kuko nyakubahwa Museveni perezida w'igihugu cya Uganda igihe yatanguza ibyo biganiro muri NTV i Kampala nako muri Uganda, icyo gihe hariho abari baduserukiye babiri bari batumiwe muri ibyo biganiro, ariko inyuma yaho bimaze kujya mu minwe y'umuhuza nyakubahwa Benjamin Mkapa yahoze ari umukuru w'igihugu cya Tanzania, zahereye aho ntawasubiye kudutumira, ntawasubiye kujya muri ibyo biganiro, kandi twaragerageje noneho no kwandikira ibiro byiwe kenshi ariko nta nyishu bigeze baduha, kuko twaguma dusaba duti twumva ko ibiganiro abandi bariko barabijamwo ariko twebwe tukabona yuko tubikumiriwemo, tukibaza duti byoba byiza na twebwe arimo turi kugira ngo dukurikirane cyane cyane ingene ibyo biganiro bikunze kuba biba hagati y'abarundi y'abenegihugu kugira ngo natwe tugire icyo duterera mbere hari bishitswe ko twumve mu by'ukuri ko biza bihumuriza abarundi bose. Rero nyuma yaho rero nta nyinshi tugeze turonka, bituma rero bidutera amakenga. Hanyuma gushika yaho novuga kuwa ku munsi w'Imana twumvise ko abandi bafashe indege zibatwara yarusha uwo mu byo biganiro, twebwe rero turara no ku rutonde bari barungitse rw'abashobora kwitaba ibyo biganiro, dusanga nta muntu n'umwe yoba aserukira ishyirahamwe canke ava mu mugwi w'abatwa yoba yashoboye gutumirwa muri ibyo biganiro. Hanyuma tuca twibaza duti mbe none ko igihe cyose habaye ibiganiro haba kuri Arusha yashikanye ku masezerano yasinywe kandi kugeza ubu twe twasanze ayo masezerano yadusize inyuma aradukuramo, kandi icyo gihe twasanze bavugamo ibitigiri by'amoko abandi bagaserukirwa ku bitigiri by'ijana, ni ukuvuga 60% ku Bahutu, 40% ku Batutsi. Twebwe dusanga kubatwa nta kintu baduhaye gishoboka kiboneka, hanyuma mbere hari ndabaye nibindi biganire byagiye birakurikira mbere mvuze
none mushyira
yego aho hose rero mu bisanzwe rero tumaze kubibona uko nico gituma twavuze duti ni ibintu bibabaje kandi ntabwo ari byiza yuko umugwi cyane cyane wiharijwe n'ibibazo bitandukanye bizwi by'ubukene ibibazo by'amatongo inyigisho ukudaterukirwa ibyo byose bakaba babize ariko umuhungu aza
akabicyaza
akaza mbere kuko bavuze ego cyane
icyo ni kibazo kimaze imyaka myinshi cyane rwose si kibazo cadutse ha mu biganiro gusa ikibanza cabatwa mu Burundi si kibanza gishemeye muri ko mukora iki mushyira hamwe ryanyu kugira ngo ibintu bihinduke
icyo turiko turakora ubwambere ho hariho ukumvisha haba abarundi bene wacu bari mu nzego ukumvisha abatwa bene wacu nabo nyene kugira ngo bamenye ko mwiri byose biriko biraba bateza kubigira mu ruhara kugira ngo bihinduke ibyo byose turiko turagerageza kumvisha cyane cyane bafata ingingo ko icyo kibazo uko baguma bacirengagiza uko kandi imyaka igumi ihaca ego baravuga ngo bari mu abandi ngo bari mu byo kumvikana basubira bako nk'ibyo by'ibiganiro twe tuba tutarimwo ariko tuba tuburiko twumvisha na tuba duhawe aka karyo ko kubicisha ku maradiyo nk'uko muriko murabigira ko ari kugira ngo umurundi canke uwariwe wese yumva mu by'ukuri ikumirwa ingene ribabaza abibone ingene ushobora kubura aho hariho uburenganzira udafite bwo guserukirwa cyane nawe ugaserukira abandi kandi wateza kuba uri umurundi ufitiye uburenganzira ugasanga rero amategeko umengo umwanya umwe uri karayasoma kumva umengo aratomoye ariko waza kwinjira neza mu ido nido ryayo mategeko ugasanga akumira umugwikana kacankuriye cyane ibyo biganiro byaba ibivuyemo ugasanga bifatira hari habo bishimisha n'abandi rero dusanga dateruranye n'icyo
Emmanuel Nengo mukanya atagaruka
kumvisha abo bantu bari bose kugira ngo bategere ko ibibazo bateza kubikorera ko byose biza bihumuriza abarundi bose
mukanya turagaruka cyane cyane ku byerekeye abandi barundi bashobye kuja yarusha muratubwira iki kintu yifuza ko boshobora kurangura ariko imbere ya Afrika n'umushyantahe Defense Rwema nawe atubwire mbega umushyantahe Defense Rwema abaganwa boba baraserukiwe muri ibyo biganiro
yego me murakoze kuduha ijambo Frederic Nkurikije iki kibazo cerekeye amoko mu Burundi ni kibazo gisa n'icadukanye n'intwaro zakuye intwaro y'ubwami mu 1966 nagira nibusa abarundi yuko uno munsi twibuka itembagazwa ry'intwaro y'ubwami agashingwa Repubulika abarundi twibaza yuko batazi insiguro yayo gushika uno munsi ngarutse rero kuri icyo kibazo murazi neza yuko ibintu bijyanye n'iby'amoko mu Burundi byazanywe n'abakoloni turabizi ariko rero naho byazanywe n'abakoloni kandi intwaro y'ubwami igihangamye abatwara icyo gihe umwami n'abagabo biwe ntibakoresha imvugo y'ubwoko mu Burundi ibyo bintu byazanywe n'ababiligi hanyuma bishimangirwa ko cyane hatanguye amatora mu 1961 niho batangura gucagura abarundi mu moko ayo moko rero yarazwi icyo gihe bwari ubwoko bune ubwoko bw'abaganwa bw'abatutsi abahutu n'abatwa abagiye muri ayo matora igihe batanga ibitigiri by'abashingamateka by'abakuru b'imitumba n'ibiki baravuga neza yuko igitigiri cy'abaganwa kiraho icy'abahutu kiraho icy'abatwa n'abahutu kiraho hanyuma ibyo birabandanya umugani wa Rudoveho wa Gasore atsinze mu mugambwe ipfona naho nyine barakoresheje ibitigiri by'amoko mu nshingamateka ariko rero icyo gihe abashingamateka na kwa Gasore baranse yuko ibyo bintu byo gukabura abarundi mu moko bitokoreshwa na gato iki byemeza nuko itegeko ibwirizwa shingiro byo mu 62 atahantu na hamwe byerekana abarundi ko bagabuwe mu moko bavuga yuko ari abarundi bene gihugu gusa ibyo rero mu nyuma birabandanya ariko bakaguma bagerageza kuvuga bagabuye abarundi mu moko
icyo kibazo ni kibazo gihambaye cyane mushikirije idefense ko kari atamoko yahari ku bwanyu ikintu cyatumye batangura kugushira imbere ubwoko n'ibindi
urumva icyo gihe n'ukuri ibyo ni ibintu bizwi kandi bishobora gusomwa abantu bose bashobora kuraba umuntu nabo bavuga ko ari umuntu cyangwa ari umututsi mu nyuma baraba ubushobozi afite ntibaraba yuko ari umuntu ugira aze gutwara ikibanza cyo kugira yuzurize ikibanza cy'ubuhutu cyangwa ubututsi baraba ubushobozi afite mu kurangura amabanga bamujeje aho rero turabandanya gushika umwami mwambutse aragize ingorane gushikaho mu nama nshingamateka icyo kibazo bivuye ku ngorane zari ziheje kuba mu Rwanda ababirigi batumye haba revolution igizwe n'ababirigi mugabo yitirirwa uruhande rumwe rw'abanyarwanda abahutu n'abatutsi bagasubiranamwo abatutsi bakirukanwa kubera bagirizwa yuko aribo bamwe batwara igihugu ibyo bintu byaje mu Burundi ariko rero bije mu Burundi nibyo zatumye haba izo ngorane bituma bagomba guharura abahutu n'abatutsi ariko icyo gihe gushika mu 66 hari ubwoko bune buzwi abahutu abatutsi abatwa n'abaganwa izo rero igihe haje intwaro ya Repubulika nababwiye uno munsi twibuka imyaka 51 iheze haje intwaro ya Repubulika ubu hari hageze yuko abarundi bibaza yuko tugasubiza agatima mpembero tukaraba iki intwaro y'ubwami ya Mariya abarundi nico iyo ntwaro ya Repubulika iriko imarira abarundi mu yo myaka 51 iheze
muriko muvuga igifonse
rwema ubabarire gatwangira ndangize ngaha
yego
ibyo uko ubyo bwoko bune haje intwaro ya Repubulika bwaciye bugabanywa ku bwoko butatu abaganwa barabakumira ntibasubira kuvugwa muri mu Burundi izo ntwaro rero ziza ari intwaro z'iterabwoba hamwe umuganwa adasubira kuvugwa ibyo ni ibintu byabaye kandi hari na hamwe mu biza byo kwicana byagiye biraba ari 65 ari 72 abaganwa bamye bagwa mu mporero urumva rero ngaha nitwo cyangwa ngo turandire twagomba twereka abarundi kandi abarundi bose barabizi kandi abarundi babizi cyane kurusha abandi n'ibyo abanyagihugu abanyepolitike
mu kanya gatoya cyane rwose defense rugema ndabona kanya katujanye cyane mu majambo make muriko muvuga ko iyo intwaro z'abami zibaho zigumaho atakibazo cy'amoko indyane z'amoko mu Burundi ziba zihari amasegonda 40
intwaro z'ubwami ntibashimikira ku moko na kare bavuga yuko umwami abaza umuryango atabaza ubwoko
yego
ibyo rero by'ukuvuga moko z'ukubishimangira ko byaje kuri izi intwaro za Repubulika mugabo bakabigira mu ntumbero yukugomba kuronderera inda za bamwe bamwe sinovuga ngo mushire muri rusange ngo bahutu bose cyangwa abatutsi bose abanyagihugu b'abahutu b'abatutsi babaganwa n'abatwa barashaka kubana mu mahoro mugabo abanyepolitike abo bantu bitwa ngo barize nibo baja guhenda abanyagihugu bagakoresha moko kugira bashike ku byo bashaka mugabo uko kugabura
icyo kibazo
ibibanza bya politiki nta nyungu n'imwe biha umunyagihugu.
Icyo ni kibazo mu mushikirije gihambaye cyane gose reka tubaze rimushya ntahe Emmanuel Nengo nimba ariko nawe nyene abibona idefense yavuze ko abahutu abatutsi abatwa eka nabaganwa abanyagirwa sanswe bashaka kubana mu mahoro abajyanisha abanyapolitike namwe uko niko mubibona mushya ntahe Emmanuel Nengo.
Icyo kwari karabishikiriza abanyapolitike kuko twaramaze kujya mu ntwaro ya demokrasi hateza kubaho abanyapolitike kuko ntabwo dushobora kwica ku ruhande cyangwa ngo tubidehe murazi rero ababasha kujya ku butegetsi baba bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo barabe ko bashobora kubujyako ibyo rero nibyo biba bihari iyo nta n'umwe atomenya ko ariko bisanzwe biri ibyo nabyo byo kuvuga ati ni kenshi abanyapolitike nibo bateranya abenegihugu bubu ugasanga bagwa mu mporero nibyo ibyo nabyo kandi nibyo ari nacyo bituma twaba tuvuga duti mu gihe tuba twarimaze kwinjira mu nzira ya demokrasi ni uko uwo muntu aba aharanira uko kujya ku butegetsi biba biteza kuca mu nzira zizwi aho umuntu agenda akiyamamaza hanyuma yiyamamaje atowe hanyuma akemezwa akaserukira abandi ibyo niyo demokrasi ibihari kuvuga rero ati icyo abarundi twifuza kubana mu mahoro nibyo twese twifuza kubana mu mahoro ariko ku kubana mu mahoro ntituzoshyira ku ruhande n'ubundi abanyapolitike kuko ni nabo banabizana ahubwo tubahamagarira yuko uko guharanira ibyo bibanza bya politike bitucamo kwigisha cyane cyane amacakubiri ashingiye cyane cyane ku bwoko ku madini eka no ku bindi bitandukanye uburere ahubwo gusa ko hoba guharanira iterambere rya bose iterambere rya bose rero naho kandi rishoboka mu gihe iyo politike y'umugambwe kanaka iba ibona mu by'ukuri yuko iriko iratumbereza bose atanumwe ikumiriye ikumiriye mu iterambere no mu guserukirwa guserukirwa rero mu gihe rero kuba guca mu matora biba bikenewe rero yuko uwo muntu uwo ari we wese abikeneye kwiyamamaza cyangwa kwemeye gukina iyo politike aronka uko kwisanzura bikaba ku mugaragaro atakwinyegeza gutyo rero niho bizotuma umwenegihugu cyangwa umunyagihugu yumva yuko mu by'ukuri uwumuserukira aba ari umuntu abikwiye atumbereza ijambo n'ingingo
mukanya kari imbere ndabasaba mubwire icyo muvuze naho ubwoko bwanyu butaserukiye mu biganiro yarusha ndabasaba muduhe ibyiyumviro n'ibyifuzo mwifuza ko abanyapolitike boshobora ibibazo cyane cyane boshobora gukemura ariko muri aka kanya turafise abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Edmond mwiriwe neza izina ryawe ry'ikirundi ni nde Edmond
Ndayikunda
Edmond murafite ikibazo mwafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku bwoko bw'abatwa n'abaganwa batatumiwe mu biganiro biriko bihuza abandi barundi tuvuga ku ijambo
ikintu ushobora kuvuga halo
tuvuga ku ijambo turakumva
ndiko ndabiraba nk'ubu hari igihe mu ntwaro baravuga ngo dukeneye abatutsi aba dukeneye abahutu aba ariko ibyo byose bikaba bifite ahantu byavuye birafise umuntu yabizanye kandi birafise n'intumbero ziba bifise cyane cyane bizanye n'umuntu bari ku butegetsi ndadekwa bishikuba tukiri muri ibyo bintu haza umuntu akavuga ati abatutsi hazoja mu ntwaro abahutu hazoja mu ntwaro rero abatwa nabo nabo bavuga ati ntibaserukiwe bikwiye ko ntibabyemere ubu abaganwa urumva nabo nyine ko bavuga yuko badaserukiwe kandi bo baca bavuga yuko ari nabo bari baratanguye no gutwara kandi n'ibyo bintu by'amoko ko tubona ko byaje ku ntwaro z'abaganwa bikazanwa ko numva yuko byazanye n'ababirigi nabo bakoze iki kugira babyigizeyo nk'abaganwa kugira ntihabe amacakubiri cyangwa habeho ugucanishamo abarundi bityo numva ntibaza abaganwa none
murakoze Edmond mukanya nzira ijambo cyane cyane defense rugema ishuri icyo kibazo reka tubanze duhe ijambo kandi uwundi munywanyi radio Ijwi rya Amerika Leonard mwiriwe neza
amare cyane
murakomeye
yego turakomeye
muri hega Leonard
ndi mu cyanguzo muri komine Misiri.
Cyanguzo izina gikirundi ninde?
Ndiyo nkuru Leonard.
Niyo nkuru urase kibazo duga kwijambo kibazo cy'imbiro.
Icyo mbona nabo batabatumiye abatwa na abagiye muri Arusha naho bo baserukira bakagira gukemura ikibazo kirimo Burundi ngo natacyo byaba bitwaye.
Murakoze Leonara niyo nkuru eka e defense Rugema Edmond yabaje kibazo ati mbega abaganwa bakoze iki kugira ngo bamenye kure izo njyane naho muvuga ko zazanywe n'ababiri.
Ego me nibaza yuko ingorane ziri mu Burundi murabona twamatwibaza tuti mbega izi njyane ziri mu Burundi isoko ryazo ni iyihe canke ikibituma n'igiki, kuko urabona n'ibintu byama bigenda bigaruka abarundi dusubiranamwo ugasanga nta cigwa turonka ku ngorane twagiye turacamo. Aho twogira tuti turogoroye tugasanga dusubiye muri bya bindi abarundi dusubiye kwicana gushikaho ikibazo cagiye gukomera ari ikibazo c'abahutu n'abatutsi arico kivugwa cane kuva intwaro y'ubwa mitembagazo. Icyo kikavugwa cyane kubera iki? Igihe intwaro y'ubwa mitembagazo bavuga yuko niho hatanga kuvuga ubwoko cyane abatwara intwaro zikitirirwa abahutu cyane abatutsi. Muri icyo gihe rero igihe hari kwavugwa abahutu n'abatutsi wamenga nibo bene gihugu bonyene baribagira yuko hari abandi atari abahutu kandi atari abatutsi baba muri icyo gihugu cy'u Burundi. Ibyo rero byo kubona yuko ingorane ziri mu Burundi ziri hagati y'abahutu n'abatutsi akaba ari byo byama bivugwa, izo nizo zateye ingorane. Bikerekana kandi yuko yariko aragwanira intwaro usanga umuhutu aca ashaka kuraba mwene wabo umututsi bikaba gutyo. Mugabo izo rero n'ubu nsubire ndabivuge ni ibintu bibera hejuru ku rwego rwo hejuru rw'abanyepolitike. Sindiko ndavuga yuko abanyepolitike bose ari babi, hari abanyepolitike bashaka by'ukuri yuko Burundi bwokogorora bukava muri izo njyane zidahera. Aha rero ubajije rero uti mbega ibyo baganwa bimeze gute ati byo bazatanguye ku ntwaro z'ubwami? Ibyo byo nibaza yuko atari byo na gato kandi n'ibintu umurundi wese azi gusoma canke afise uko gushaka ko kumenya akashyise ku Burundi yobirondera. Ibyo murazi neza yuko umuganwa Rudoviko wa Gasore yitwa ko ari umuganwa atari umuganwa bw'ubwoko, yari umurundi, yari umuganwa kubera yari umwana w'umwami, yari izina ry'ubutwari. Ibyo rero iyo tubuze abaganwa bifise insiguro nyinshi, iyo tubuze abahutu bifise iyindi siguro, iyo tubuze abatutsi na byo bifise iyindi siguro atari y'ubwoko. Ari nacyo gituma ibi bintu byo kuvuga ubwoko cyane gushimikira ku bwoko twaraba ingene abarundi tubivamo tukiga kuba abarundi
kubizamo. Icyo ni kimwe gihambaye cyane gusa defense. Hariho n'abavuga ko ubwo bwoko bwose butaba.
Ibi biganiro byama biriko biraba, urumva harabaye Arusha ya mbere. Ikintu twebwe tunegura nuko abarundi bagiye muri Arusha abonye politique bagiye bashira ubwoko imbere, bavuga ati bagabura ibiti barabye ubwoko baca batorana abahutu n'abatutsi gusa, abatwa barabakwegeramwo ariko ntibabashira muri iryo bwirizwa shingiro. Abaganwa bobo nta hamwe baseruka. Birababaje kubona tuvuga ubwoko ni sico kintu cyari kuba ikibazo nyamukuru, kuko turiko twibohera mu bintu tutazovamwo gushikaho ayo macakubiri bayashize mu mategeko. Kuvuga abahutu n'abatutsi mwitegeze muri Arusha ya mbere, ibyo jewe ku izina ryanje Rugema ndabona yuko byabaye iko ikosa rikomeye ikosa rihambaye
ico ni cyimbiro
uganwa naho ndumuganwa naho no bandi kwamvugira abaganwa mugaho simvugira abaganwa kugira tuje mu bintu byo kugabura ibiti za politike cyangwa iki cyangwa tuvuga tuti babuze ubwoko niba buvuge bwose uno munsi umuganwa agiye mu namashiga amateka aronse ikibanza cya politike ategeza gucaka gutora umuntu kwari umuhutu
cyane ego me defense rugema ikanda basabe inyishungu fingufi ndabona kanya kihuta cyane gose akanya kari huta cyane gose muzi kumpa inyishungu fingufi murashikije ikibazo gihambaye cyane gose mushya ntahe defense kivugwa n'abarundi batari bake ko gushira amacakubiri cyane ubwoko mu mateko ari kibazo abarundi nyene bashobora kuba batazovamwo vuba cyane ari kibazo gishobora kuba ikibazo gihambaye cyane gose ariko reka tugaruke ko mushya ntahe Emmanuel Nengo nawe nyene ya asanwa bajijwe ikibazo na Leonard niyo nkuru avuga ati mbega abarundi bari yarusha bagira kumvikana eka ukuntu hotorere inshu ibazo by'abarundi n'abatwanya nabo nyene bo baserukiwe ico cimbiro cashikijwe na Leonard niyo nkuru mu kivuga kwiki
ivyo byashikijwe na niyo nkuru Leonard ndamutegera kandi mu byukuri avuga ukuri nk'ukurima ariko ikibazo aho kibakiri twebwe mu byo tuba dukeneye nuko ubwa mbereho n'ibyo bintu by'ibiganiro biba biri ko birava mu gihe kandi biba bizwi yuko abaserukiye ababiserukiwemo cyangwa ababiserukiye abandi muri ibyo biganiro baba bava mu migwi itandukanye iyo migwi itandukanye mu gihe ariko biri yateza kuba yose ari mwiri bakabivuga kumwe bakabyumva kumwe bakabisozera bose babyumva kumwe naho hama habo birimo dufate akangonongono ariko rero ikibazo rero kiba gihari tuba dukwiye kuza turaba kahise k'iki gihugu cyacu aya magometi agiye gicamo ntawo bigeha kuko kugira ngo dushyike kwinosa ko ibi byose habaye ikumirwa ryagiye riba ku mugwi uriya cyangwa uriya gusuzugura abandi kugaya abandi ukwica abandi umuziza icyari ibyo rero byatumye hariho abigungira ku butegetsi ugasanga nibo bazwi yukumengo igihugu nibo bakiranguye nta wundi muntu akifiteho uburenganzira ni nabyo byatumye hariho abafata ibigwanisho kugira ngo bikure ku izosi umuntu abatsindagira abandi akabakinyiza avuga yuko si kanaka nta burenganzira ufite kuba uri mu rwego kanaka ibyo nibizwi hawe ibintu na kabiri byabaye ibyagiye birakurikira andi magume yagiye akurikirana ibyo byose byava kuki ku gasuzuguro akagaye no kumva kuti jewe zumba abandi ukamenga igihugu niwe ugifite uburenganzira nta wundi agifite uburenganzira ibyo nibyo byatumye tugira arusha rero bashyizemo bagiye kumvikana ari uko babona ko ikibazo cyari gihari cyari cya politike n'icyamoko ariko rero bamaze kubona ko icyo kibazo gihagazaho baciye bo bafata inzira zo kumvikana ko haniniya abantu bo bafashe ati abarundi b'ukuri n'abahutu n'abatutsi abasigaye ni muri abarundi muri abacangiro niko nobivuga muri muraho kugira ngo muhabe ikibazo kibabaza abandi kuko umbwiye guhore bonare dufatiye ku masezerano y'Arusha yombwira ingene kugeza kuri nosa icyo baba barafatiyeho kugira ngo bavuge bati inzego zose zibaho z'igihugu uhere kuri leta ibaho ubwire uje ku bategetsi batandukanye ku b'intara ubwo abashikiranganje intara amakomine imitumba byose hanini yabavuga bati ni mirongo itandatu kwijana mirongo ine kwijana ntiyumva yuko nimba yaba nsinzi icyari none yaba ari nk'umutwa dufate akumva yuko ibyo yogira byose nta burenganzira afite kuko ashobora kuba mu rwego ruriya cyanjye kanaka mu gisirikare bavuga ati ni mirongo itanu ku ijana abahutu mirongo itanu ku ijana ku batutsi ubwo arumva yaba ari umutwa dufate yifuza kuba muri urwo rwego kuko n'abariyo bifata n'uko yuko barahugusa ku ni nk'ifata kibanza kuko nta cyicaro afite kuko nta tegeko ribakingira rihari nayo ntiyumva yuko iyo hatowe iyo habaye amasezerano ayo masezerano agafata bamwe agakumira abandi hamwe mbere itegeko riba rifashwe rikagukumira rikagushyira ku ruhande ku buryo uko uri yaba wewe cyanke umwuzukuru azoza ataburenganzira zo afiteho burya wowe yumva ko byaba binezereje yumva karyohewe naho rero niho tuba tuvuga duti uko kuba hariya tuvuga ngo twatuvuze duti hakogwe cyane cyane ku byamuko twadukeneye yuko hakogwa ku bibazo by'abarundi
ariko rero uko nabivuze
ibyo bizodufata umwanya tuzokiha yindi ntambwe yo kuraba ingene ibyo byamuko byozovaho bukebuke naye handiho ubu ntawubwa ngo nibabikure hubu byogorana mu by'ukuri ariko bisaba yuko abanyapolitike n'abarundi twese dutera iyindi ntambwe tukajya mu byo kubaka igihugu cyacu tugashyiraho amategeko atanu akumira yorohereza nako aho uburenganzira uwari we wese hanyuma tujye ku bikorwa twese tubona ko ari byo kuduteza imbere haba mu nyigisho mu by'ubutunzi n'imico kama hamwe na politiki
ego me
mu demokrasi igatsimbatara mu gihugu
ego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio hijwi rya Amerika turi kumwe na Steve mwiriwe neza
Ni
byiza cyane rwose Steve mwitwa nde izina ry'ikirundi
agomba kubaza
Steve
ndakwanda mbanze ndamusaba mutumire
niba arakumva uri hehe
ndi mu bwiza
yego duga ku ijambo
nagomba kubaza ku byerekeye ikiganiro bigomba gushyira gutangura I Arusha ko numva harimo aba batumiye mbe bajya bafite icyo bapfana na leta hamwe nabo bavuga ko baba baragize baragombye kugira kudeta hari abo baba baratumiye kugira ngo bajye mu biganiro kugira ngo basize hamwe ko tumenyereye umuntu aburana n'uwo afite icyo bapfahama umuntu agasaba imbabazi n'uwo afite icyo bapfa kugira ngo basubirane hagaruke amahoro hari abo baba baratumiye muri bo
murakoze Steve kuri icyo kibazo ka tubanze dufate n'ikindi kibazo cya Chanel Chanel mwiriwe neza
mwiriwe neza
mwiriwe izina ry'ikirundi ninde
Dusabe
Dusabe murafite ikibazo cy'imbiro
nagomba kubabwira ubwa mbere hoho nimba abo batwana baganwa bakoravuga yuko ngo batatumiye I Arusha nibaza ko atari ibyo kuko abagiye I Arusha ntibagiye baserukira ubwoko bagiye baserukira imijyi ya politiki bavamo nta mugambi uri mu Burundi n'umwe uri mu bwoko bumwe igambi yose mu Burundi imwe abahutu imwe abatutsi imwe abatwa n'abaganwa byose bivuze ko igikomeye ari kigomba mu ibyo biganiro inyishu niyo aza ari nziza sinibaza ko ari ingorane byotera ngo ni uko abacanke bariya batatumiwe ko aha mu Burundi abo baba bakumiriwe bo bari benshi hari ibimuga bifite ibibazo byabyo hari abanyamwene bafite ibibazo byabo ubona ko kubwira iyo pas de règle sans exception batatumiwe nibaza yuko iyi grevre amateka yarakwiye kubana na Geneve kugira ngo bose baserukirwe ariko turabe cyane cyane ikivuga muri ayo mantu be muri iki biganiro n'icyo azagira muri za barundi bose sinibaza yuko ari ingorane byotera ngo kubera abacanke bariya batatu
murakoze Dusabe Chanel reka duhe ijambo abashinga ntari turi kumwe kugira ngo bagire icyo bashikirije kubishikirijwe na Dusabe Chanel ariko imbere yaho nagomba ku kibazo cya Steve nibaza ko muri abashinga ntahe twatumiye ikibazo cy'ibatotishwa kuko ntibazi urutonde ntibarufise imbere yabo rw'abantu batumiwe batumiwe muri ibyo biganiro ariko rero reka mushinga ntahe Defense Rugema mu gihe cyo muvuze kubishikirijwe na Chanel Dusabe
icyo nabivuga ko nuko nibaza yuko icyo abarundi bakwiye kumenya cyane cyane abarundi bafise umutima wo kubaka ukubana nk'abavukana kandi abaturazi ni benshi iyo turiko turavuga ibiderekeye abaganwa canke abatwa bakumiriwe nituriko dusaba ubwoko ubwo bwoko uriho nawe turiko turabusaba icyo dukora ni ukugira twibutse abarundi yuko ubwo bwoko buriho ubwoko bwamyeho mu Burundi ikibazo ni icy'uko habikumigwa ikumigwa rishobora gushika kwifutwa y'ubwoko ibyo rero nibyo twebwe tugwanya ntituriko tuvuga ubwoko kugira tuje kugabura ibyo byicaro bya politike cyangwa iki tubivuga kugira twerekane neza yuko iyo hashimangiwe ko ubwoko bubiri gusa mu Burundi yuko iyo ntumbero atariyo. Iyo havuzwe ubwoko ntihavugwe bwose. Iyo umuganwa agiye mu nama nshingamateka canke ahawe ikindi cicaro ca politike, ntibamubwire ngo emera ko umuntu canke umututsi kugira uronke icyo kibanza. Ibyo nivyo turiko turagwanya.
Ego me musiya ntahe namwe Nengo, musiya ntahe Emmanuel Nengo kubidashikirijwe na Dusabe Chanel avuga ko ubwoko bwose bwaserukiwe, imigambo yose mu Burundi irimo ubwoko bwose, abatwa, abahutu, abatutsi n'abaganwa. Duga ku ijambo.
Erega uyo Chanel icyo namumenyesha ari muri ba Barundi birengagije ibibazo aho biri, akerekana agashaka kwerekana ko ibintu byose biba bitumbereye, amategeko ameze neza, ibintu byose bikataha ingorane atagahazi gahari. Nk'uko uyu Rwigema bivuze, Rugema, iyo turiko turavuga duti ubwoko kanaka na buriya ukwiye gufata cyo kimwe n'ubundi kubera twese turabene igihugu, nitwa turiko turavuga ngo tushaka kujya Arusha kugira ngo tuze gutembera Arusha, twarahakoreye bamwe, indege twarazigiyemo zitandukanye, ntabwo ari amahera twaza kuronderayo, twaza kugira ngo ubwambere bibiberayo twese twikurikirane hamwe twese, kuko icyo namubwira yogenda agatohoza cyangwa agenda abaze uko ariko kose azosanga yaba tutetse sibira bari hanze bari mu gihugu, azosanga ari bande, azosanga ari abahutu n'abatutsi, agende mu bamenyeshamana azosanga ari bande si babandi. Nagira ndamubaze ikibazo kimwe, mbe ni kuki bavuze bati reka turabe iby'amasezerano y'Arusha ingene yoba ameze, tuyige tuyasubiremo kubera hari haho ho barimo akahazi, kubera cyari abaca basimbira ku isunzu ry'inzu ngo ntukoreko tukubera barenganije abandi, mbe kubera iki ibindi biganiro biba biri kubiraba bakumira abandi, hakitwa yuko umenga mu kabiri niyo yonyine afite uburenganzira kwa kino gihugu. Izere ariko arashikiriza ndamutegera kandi n'uburenganzira bwo gushikiriza uko abyumva, nkuko nabyo ndiko ndashikiriza ibyo niyumvira. Dukwiye kumenya rero neza na neza yuko ivyo byo guserukirwa yaba jewe cyangwa uwundi, igihambaye nuko hajyaho amategeko akingira bose. Ariko aravuga bati abari yo baserukira bose, igihambaye nuko bushika ku kintu cyiza gihumuriza abarundi bose. Twese nibyo twifuza kandi turabazwa no kubona tuguma mu njyane nk'abenduzi. Muko uyumbwira inyishu bazoshika ko iyo ari inge nizo bitumbereye, yaba yifite iyo nyishu aho naje natindamubwira nti aho nakibaza. Mugo rero ntazi ingene ibiganiro bizogenda nuko byatanguye n'ingene bizoheza, nico gituma twaba tuvuga mu gihe bavuga ko ari imigwi yose yateza kuba ari ihiri ikabikurikirana ikumva mpaka gushika ku idundura ryabyo, gutyo niho uba uwo ari we wese ibipfuyemo abyumva abitegera ingene byagaragaye. Ahandi ho tuvuga gutyo kubera dufite akahise kavyerekana amasezerano y'Arusha yakumiriye abandi, kuko hariyo abahutu n'abatutsi ibyo bakoze arabibonye, kandi bagenda bavuga bati nta kibazo cy'ubwoko gihari, kandi tuzi yuko amategeko ahari ariko abivuga. Bakwiye kuba bategera abandi yuko iyo turiko turabivuga gutyo atari kugira ngo twagiye gutembera cyangwa twagize gute, ibyo tubona byofasha kubaka igihugu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Jean Bosco Milioneza.
Ndabaramukije mwese.
Muri hega Jean Bosco
ni muri South Carolina
muri Amerika. Muri Amerika izina ry'ikirundi ninde?
Bwenge Jean Bosco.
Bwenge Jean Bosco, murafite ikibazo, murafite iki mu biro? Turiko tuvuga cyane cyane ku bwoko bw'abahutu n'abatutsi bavuga ko batatumiwe mu biganiro biriko bibera i Arusha.
Yendi ndi umuntu navukiye hanze n'ubu ndi hanze, ariko icyo abo bantu ko barimo barabisigura n'ubu ntibadusigurira neza. Ese leta ihari mu Burundi uko sinda nayize, nta bantu babaganwa cyangwa babatwa boba barimo cyangwa mu gisirikare cyangwa mu muhari wa CNDD-FDD, numva ngo uri ku butegetsi, nta baganwa, nta muganwa arimwo, nta mutwa arimwo, ku buryo mu Burundi harimo abantu babaganwa n'abatwa batwara usibye ibyo kuja muri Arusha barondera ibibanza bitwaje abahutu n'abatutsi, nibyo by'abaganwa n'abatwa. Ikibazo cyane cyari.
Murakoze Jean Bosco. Areka duhe ijambo Terence. Mwiriwe neza Terence.
Mwiriwe neza.
Muri he Terence?
muntara ya Muyinga komine Giteranyi.
Giteranyi izina ry'ikirundi ninde?
Tuyisenge Kilas.
Tuyisenge?
Yego.
Murasi kibazo murasi cyumviro?
Yego, deki rashaka gushikiriza kuri ibyo bintu bijyanye n'ubwoko. Mu bisanzwe ubwoko nta kintu nta ngora byari biteye. Kuko ukuntu ibintu bimeze ubwoko buba bwiza bivaye n'ikintu uriko uraburonderamo. Urebye akahise kagiye karaba ku Burundi, hariho abantu bagiye baricwaza ibintu by'ubwoko, bagira ko rero bagira abo bacinyiza. Ari naho rero nire navuga mu bisanzwe ikintu cy'ubwoko yaba byari ibikunda yuko umuntu wese yumva kwitwa umuhutu ataco bitwaye, kwitwa umututsi ataco bitwaye, kwitwa umutwa ataco bitwaye. Icyiza ari uko umuntu wese iyo bari ku butegetsi kereke twaba umuhutu cyangwa umututsi agatunganyiriza bose, njye ndumva yuko atangora icyo zo bagiteye. Ariko urebe ibintu byagiye birashika mu gihugu, haragiyeho za Repubulika za mbere kubera yuko uyu asiho ari ubwoko ubu n'ubu ukacumengo ntiyasezeraniwe gutwara uwo bakabara mwinshi hajya huye ukasanga ati naka kubera agiye ko ari muri ubu bwoko ntitwigeze duhuza, ugasanga abantu ntibamwiyumvamo. Ahubwo ikiza ni uko Abarundi twari dukwiye gutahura yuko nimba umuntu ashoboye ikintu nagikore tutarebe kuri ibyo bintu by'ubwoko, ari naho ibyo bintu ibyo biganiro bigenda birakugira, ugasanga hariho umuntu ariko arahiga inyungu ziwe afatiye ku kagwi gatoyi gahite yuko arimwe. So ni umutwa aravuga reka nje muri ibyo bigwanyo njyanje imitsi mu kuvuga ati aba ni abaserukigo kugira nawe nze shikigwe hanyuma nkingire ubwoko ubu n'ubu. Ari nabo baguma bacanishamo abantu usanga batize abanyepolitike bagatwara imbere cy'ubwoko bikaca bituma tubaho nabi kubera yuko hariho abashaka gucirira abandi. Rero nashaka mbaze abo batumire ubwoko hari ingorane cyari byari biteye kwitwa umuhutu cyangwa umutwa cyangwa umututsi, hari ingorane biteye cyari ikibazo n'uko umuntu afite ubwoko bunaka hagize icyo ashikiye atashaka kugira acinze bamwe n'abandi.
Urakoze
aho usanga rero kubariho bariho ngo nuko ngo ari abahutu nimba bari ko barakorera bose babona ati bizohava bigorana kugira natwe dushikirwe, ariho babandi usanga bari ko baradadaza ibintu by'ibyumvire bigatuma ibintu bidatera imbere.
Egome, urakoze Terence Tuyisengereka ijambo mushenahe defenseur Rugema agiye ko byashikirijwe na Jean Bosco ari muri leta z'umwe za Amerika ekana Terence Tuyisenge Jean Bosco akaba yabaje niba ubwoko bwose butari muri iyo migambwe butari mu nzego za leta mu gisirikare ivyo ni ibintu umuntu atari mu Burundi adashaka kumenya cyane gusa ariko rekanda baha ijambo mu gice muvuze kuri ibyo bibazo byose abo bashika ntahe bashikije.
Egome murakoze
mukanye gato ndabona kanya kihuta cyane.
Yeah, egome ikibazo n'inyishu biguma bigenda bigaruka n'ibya bindi n'ubu ikintu cemeza neza yuko hari kumirwa by'ubwoko nk'uko nabivuze amoko mu Burundi harabaye amacakubiri y'amoko gushika aho bishigwa mu mategeko gushika aho bishigwa mu ibwirizwa nshingiro. Muri iryo bwiriza shingiro handitswe ubwoko bubiri gusa abahutu n'abatutsi, hariho amakota yatanzwe y'abahutu n'abatutsi gusa. Ibyo rero si ibintu turiko turavuga dukuye mu kirere, ni ibintu byanditswe mu itegeko mu ibwirizwa shingiro. Ni kuki abatwa n'abaganwa batanditswe mu ibwirizwa shingiro? Icyo nicyo kibazo. Ikindi nacyo ni kuki abagiye muri ibyo biganiro bya Arusha haseruka abahutu n'abatutsi? Ni kuki abaganwa babaye dusa n'uko umenga turabarorerezi mu nyishu zitangwa kuri ibyo biganiro bibiri ko biraba? Kandi abaganwa, umuganwa nawe yashobora gutanga icyumviro cy'ukubaka cy'ugushyira hamwe Abarundi cy'ukuronderera amahoro Abarundi akabigira kujya umuhutu n'umututsi yaserutse arusha ivyo rero nitwo tusubira inyuma gatoya ntituriko dushimikira ku moko tuyashimikiye ko mu ruhande rumwe kubera yashizwe mu ibwirizwa shingiro hari amakota yatanzwe ayo makota nico kintu turiko turabaza ni kuki hari amakota y'abahutu n'abatutsi gusa ni kuki uno munsi umuganwa agiye mu nzego atora ku muhutu canke umututsi ico nico kibazo aha rero nogomba guca ndabasigurira ndababwira nti abarundi burya hari burya yabivuze ati tutize kubana nk'abavukana tuzopfa nk'imbura kimaze abarundi aho kugira twubake igihugu turi abanyagihugu bamwe abarundi duta umwanya munini turiko turacagurana muri ayo moko ivyo rero nibyo bidutesha umwanya nituriko tuvuga ngo baganwa bavugwe arusha kugira baze muri ayo magabura nyama turiko tuvuga tuti ubwoko bukoreshejwe ni bukoreshwe kuri
defense rugema muri ko muri ko defense mu kanya gato cyane rwose
nico twohanura abari arusha
muri ko muvuga ko ari arusha bari mu magabura nyama
ku nyungu z'abarundi bose
muri ko muvuga ko abari arusha bari mu magabura nyama
ivyo nibaza yuko ikintu gikomeye kandi arico kizotuma uburundi buguma mu njyane nuko arusha ya mbere bashizemo amakota yuko inzego za leta zizogabugwa mu gisirikare bizogabugwa mu bahutu n'abatutsi ugacusanga bagubandanya bakorera kuri ibyo kuri iyo ntumbero izotuma Burundi butava mu bwami turimo
yego be reka
izo rero twibaza yuko ikintu twahanura nuko abatwara igihugu abaserukira igihugu abagwanya leta bari arusha buraba bakaraba neza yuko icyo kibazo cy'amoko batogishimikira ko bagishimikiye ko naho nihakoreshwe ubwoko bwose
ego me turi reka duhene jambo kandi umushana hey Emmanuel Nengo nawe nyine agisha avuze kudashikirijwe n'abashinga hey babiri Terence Tuyisenge na Jean Bosco ari mu ntara ya Carolina y'umumanuko muri leta z'umunzi America tuga ku jambo
ego ndumva nkuwo ari hanze byinshi ntabyazi koko ariko nashaka kumubwira yaba asoma amategeko cyane cyane ibwirizwa shingiro rigenga iki gihugu cy'u Burundi ababitegera abayumva ibyo turiko turavuga nk'uko Rugema ariko arabivuga twebwe tuvuga ko tuvuga duti buteza kujya arusha ariko tuvuga turavuga yuko yaba ari ibyumviro bivugirwayo biriza byuzuriza bose bavuga nabo bati barasize mu mategeko iby'amoko barekwe kubishyiramo ku buryo bitunganiriza bose uwo yari kabaza ngo mbe muri leta ngo mu migambwe ngo aragire nkumbura amatohoza azombwire kuva ama leta abaho umuntu z'umutwa arigira ajya muri leta azobimbwire n'ubu ukwizeke kuri hari na cyane cyane ibiri zashingiro uko riri nta n'umwe afite uburenganzira w'umutwa wo kuba muri leta y'u Burundi y'igihugu cy'u Burundi nta na hamwe nta hashobora kubica akwiriye kubyumva yuko iyo turiko turabivuga duti amategeko aba cyane cyane yavuye mu by'amasezerano baba bakwiye kuyiga neza ku buryo aha uburenganzira abarundi bose nashaka kongera kumubwira yuko nimba ari nkagenda ndiko ndavuga cyangwa Rugema cyangwa uwundi wese yoba ari cyo ashobora kubivuga ko ku bijyanye n'ibyamoko akwiye kumva yuko tutariko turavuga ngo ndiko ndavuga kugira ngo njye arushe cyangwa kanakazi ajye arushe turiko turarondera yuko yaba umuhutu yaba umututsi yaba umuganwa yaba umutwa itegeko ribakingire cyo kimwe ntiyabe kuvuga ngo mwebwe muzoba muri serukiro ku mirongo iyi n'iyi kuyijyana naho mu mirongo iyi n'iyi kuyijyana mubwo abandi ntihagire icyo babavugako uko rero kwima uburenganzira abandi nicyo kibabaza ari nacyo bituma ababa bafata ingingo ahubwo dushimira n'iyi n'amaradiyo abivuga aha tubibwira n'abo bari arusha twibaza ko turiko turabakebura tubabwira yuko mu gihe ibyo baba ariko bariga byose babe bashyira ineza y'abarundi bose imbere nayo kandi ho benshi bibaza yuko umenga umuntu ariko arabivuga umenga ariko arashaka akazi ku arusha uhumbure bibaza ngo n'amahera umuntu aza kuyorayo ariko ntabwo ari ibyo ni ukuza guharanira agateka na cyane cyane ku murundi uwo ari we wese ko yubahirizwa
imbere y'amategeko kuko itegeko niryo rikingira umuntu niryo riha uburenganzira umuntu iyo bibaye gutyo rero nta ushobora
kubakanya ndabona kanya katujanye mushana Emmanuel Nengo musozere akanya kagiye
niwahirize buze
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya America turi kumwe na Mohamed mwiriwe neza
mwiriwe
muri he Mohamed
ubu sanze ndi mu Kirundo
irindi zina ninde
ndi kumana Mohamed
ndi kumana murasiki ibaza murasiki cyumviro mukanya gatoye cyane gusa kanya karagi
ego ndashye kibazo ubujyanye n'ibi bijyanye n'ibyo yabiri Arusha yigeze yarundi mwe muri muri yitwiheje neza cyabona ko abantu benshi bamwe bashyira imbere ibijyanye kandi bigera inyuma y'igihugu kumwe mu tawatifa tahumengo bibiganye z'amagabo banyama kuko bamwe bagenda batazana ihumure mu banyagihugu hanyuma tubashima kuvuga kandi no kwiki kibazo iki ejo foto yaje gushikiriza kijyanye n'amoko misanzu ibintu by'amoko barakwiye kubirengera kuko turabona ko umengo bashyize imbere ibijyanye n'amoko naho babyoshikana ukuri
murakoze cyane rwose Mohamed ndikumana reka duhe n'ijambo Severino abashinga nayo turabasaba bishyuye rimwe ibyo bibazo Severino mwiriwe neza
amahoro neza
amahoro muhihe
twe turi ngahe Bujumbura muri bwiza
irindi zina ninde
sindizera Severino
sindizera munyarutse cyane rwose kibazo cy'imbiro
ego murakoze cyane jeshi bashaka gushikiriza hanini nashaka gushikiriza ku biganiro bimwe biraba ko hanini bo kuyumvira ikibazo cy'abatwa kuko kugira ngo demokarasi itere imbere hanini bararaba ikintu bita inkehwa iyo inkehwa rero zidafatiwe ko n'icyo gihe demokarasi ntibirashinga imizi ku bihugu byose niko biteza kugenda hanyuma kiri nacyo kugira cyo ndangiza ndizera yuko byose naho batadutumiye muri biganiro ndizera yuko ibizokurikira bazodutumira natwe kugira ngo tugire icyo dushikirize ahandi ho n'ukuri yoba ari inzira itari nziza kubwo buryo kuko abatwa nabo nyene n'abarundi mu bandi
nicyo
nashaka gushikiriza
murakoze sindizera Severino reka mukanye gatoye cyane rwose mushana defense rwema mwishure ibibazo kandi byimbere bishikirijwe na Mohamed Ndikumana na Sindizera Severino mukanye gato umuntu umwe ndabona kanya kagiye
ego me ikintu benshi mu banywanyi baguma bagaruka ko nicuko ubwoko butashigwa imbere kandi icyo kintu n'ukuri turagihuriye ko nibaza yuko abarundi kuba intwaro y'ubwami itembagajwe 1666 nababwiye uno munsi twibuka imyaka 51 iheze iyo repubulika ije ariko nta kantu k'akarusho na gato tubona abarundi bagize mu mibereho mu kubana ahubwo ibintu bitera byumyuka ngira murabona yuko abari hagati mu gihugu musigaye mubona yuko abarundi tubaho nk'abanyagihugu b'ibihugu bibiri niko novuga ugasanga bamwe bavuga ati bariya babandi ugasanga turiko twitana babandi kandi turabe n'igihugu turabarundi twese ikintu no babwira cyo nuko ntawo tuzoshirana twese turabarundi uburundi turabusangiye mu murima w'isangi twahawe n'Imana twarazwe n'abasokuru igihugu tuzokama kikigabura uko bizogenda kose naho murazi neza yuko n'ubu ndiko ndavuga igihugu hari abanyagihugu bangaye bagatinye gucaca amavukiro ibyo bintu ntibitera soni aha rero icyo navuga ni uko ibyo by'amoko birababaje kubona tubivuga cyane mugabo nsubiye inyuma gatoya bivugwa cyane kubera abatwara babishyize mu ibwirizwa shingiro bakavuga hajya handitse abahutu n'abatutsi bohashira abarundi tubitwa abarundi ibyo byose zotunezera
nawe
urakuja kuvuga ngo baganwa ni bavugwa abatwa ni bavugwa ibyo ni byose zakuvugwa mugabo rero
mugihe
hari amakota ibyo bintu nico gituma tuvuga tuti ubwoko bwose ni buvugwe aha rero jewe
atakagiye mushana idefense
cyangwa barundi nsabiza barundi yuko ikibazo cy'ubwoko nta muntu asaba ko asaba ubwoko umuhutu ariza hari umutware yiza hari umugano yiza hari umututsi ariza ahari izo rero nibaza yuko duteka kamo abanyepolitike yuko izo bakora byose bo bikora barondera amahoro yabo
uno
munsi nyavugwe ngo ari abafite amahoro kandi tuzi neza yuko haba ariko baragorerwa hanze y'igihugu bamwe bazira ubwoko abandi bazira ingorane za politiki ibyo bintu byari bikwiye guhagarara
yego mereka ntabwo umushinahe ndabona kandi kagiye umushinahe defense
hata intwaro nyayo nta butungane nta majambere ahaba
umushinahe Emmanuel Nengo namwe mu gice muvuze kujya shikirijwe na Mohamed yashikirije na Mohamed Ndikumana na Sindizera Severino mukanye gato umuntu umwe kukonda keneye ko mugira ico muvuze cyane cyane kugereka ibiganiro biko bibera yarusha duga kwijambo
yego ico no bivuga ko nuko tuguma tugaruka ku ivyo vyamoko kubera ni kahise na ku Burundi n'ibyo kababaje kandi twifuza yuko twobivamo tugatera tuje imbere gutera tuje imbere rero tuzobishikaho bigenze gute tuzobishikaho ari uko ababa bagiye muri ibyo biganiro tuba turiko turavuga cyangwa twebwe tubaha mu gihugu hagati ku biba biriko birakorwa ku mategeko cyangwa ku masezerano tuba turiko turagira aza
yuriza
bose badaharura ngo bariya nibo bateza guterukirwa uku bari n'abateza guterukirwa uku
reka ndabona kandi hagiye mushyirahe Nengo
rero yuko kubari Arusha nk'ubu turiko turabivuga ndiba dakwaye mwe babyumva cyangwa baza kubimenya byo babyiza rero badufashije kuguma dutera tuje imbere kuburyo tuzotinda dushikira ya ibyo bya moko bitaza mu damatikiko
Nengo reka mukanya
ndaguha wese ashobora kugira uburenganzira ku bintu byose by'uburenganzira biraba ubuzima bw'igihugu atanumwe akumirira
ndabona
hari ibyo kumiga riba riboneka kandi byanditswe
Nizi zivuko nani mwabayi nikuwa alika ukako. Ego, reka duha kanya mshana hae Rugema Idifonsi na wenyene sozele chane akamo motera abari Arusha na akahe bazo rangi za ibiganiro kuitariki umunani ukwezi kwa 12 ikintu mwifuza kuburangura niki ama sugona 13
ikintu nifuza kuburangura nkuko ndumunyagihugu nuko boraba ingorane ziriho ubu muri iki gihe bakaraba bakibanda cyane cyane ku banyagihugu bagowe bariko bazira indyane za politike cyane indyane za moko bagashimikira kuri ivyo kugira barabe ingene abanyagihugu boronka icizere cyo kugira basubire mu gihugu cyabo abo cyane cyane bo bababaye niho dushaka yuko boshimikira ko kandi kinini naco ku vyerekeye politike tugasaba abo bose b'abanyepolitiki b'abanyamigambwe bari hanze buhabwa ubushobozi bwo kugira
ngo
mu gihugu bagende nabo gutunganya ukwiyamamaza kugira habe demokrasi nyakuri abantu batore abo bifuza atamushikane atatera
na kanya
izo bintu kuba kwa ibyo washimikira
reka tumuhe na kanya umushana Emmanuel Nengo nawe nyine aterakamo abari mu biganiro yarusha ibintu mwifuza ko urangura n'ibihe muri iyo minsi bazaba bakoraniye muri cyo gisara
icyo bakwiye kutuzanira nuko ibibazo baba barashize imbere babona ko ari inkora mutima n'uko yabizanye nuko bo biganira bashira imbere imeza ya bose kugira ngo twebwe turi mu gihugu hagati n'abari hanze y'igihugu batahe umwe wese atangure kuronderera kazoza umuryango w'iwe atunganiwe yicaye yumva kari kararonderera kazoza igihugu abo banyapolitike rero bariyo n'abandi batandukanye niba bikorewe yako hanyuma bakumvikana mbere nk'uko bavuga bati ngo bikaba ibya nyuma
Nibona akanya katujanye Emmanuel Nengo nashaka kubashimira cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turabashimiye cyane gose nawe mushinga na Defense Rugema ku kanya watoye kugira ngo tuganire turashimiye n'abanywanyi radio ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashiriza ibyumviro n'ibibazo turashimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ibyuma tukadushimiye kandi na Fatukarara yadufashije kugiranya ikiganiro turabashimiye mwese inshuti mwese mwadukurikiranye tukaba tubifurije kandi amahoro n'umugoroba mwiza mwese.